abagize mu rwego rw'ubujejwe agateka kazi na muntu se ni DH nubwo bataje guserukira ubwoko cyangwa igitsina bemezwa hakurikijwe amoko n'ibitsina kuri uyu wa mbere hemejwe abaturuka mu bwoko bw'abahutu batatu hamwe na babiri mu bwoko bw'abatutsi Sixte Binyini Muraba yari amaze imyaka ine yatwara uwo murwi yatubiye kwizerwa ku majwi y'ijana na cumi n'atandatu ku ijana na cumi n'atandatu y'abashingamateka bari mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe mu buraruko bwa Bujumbura n'abatumye icegera ciwe na Krenzo habonayo yemezwa ku majwi mirongo munani n'indwi na mupaston ni Consolate Habimana yatowe nk'umunyamabanga yaronse amajwi mirongo icyenda n'atandatu aba bantu nibo bagize ibiro by'umurwi w'igihugu ujejwe agati y'akazi na muntu Jacques Nshimirimana na Nezimfatiyimana bemejwe nk'abakomiseri b'umurwi
Docteur Nimuraba Sixte Vigny, Président, Nsenzo Habonayo Anate, Vice-Président, Madame Harimana Consolate, Secrétaire.
Ahejeje kwemezwa umukuru wa CNDH agiye kurongora uwo murwi mu yindi myaka ine iri imbere yabwiye amenyeshamakuru bari ku nama nshingamateka y'u Burundi mu gisagara cy'ubutunzi icyo agiye kwihatira gukomeza akora Sixte Vigny Muraba
icyo nifuza gikuru ni uko ibintu bijyanye n'agateka kazi na muntu byokubahirizwa hose umwenegihugu uwo ari we wese akumva ko atunze atunganiwe tukamenya ko niyo ari umuntu umwe agateka kazi na muntu kahungabanye biba ari byinshi tukagerageza ko umuntu wese mu byo akora inzego zitandukanye z'igihugu abari mu mashyirahamwe bo kwama bitwararitse iby'agateka kazi na muntu mu ngingo bafata no mu bikorwa bakora hanyuma mu kurangiza icyifuzo nyamukuru ni uko Uburundi bwo bakarorero mu by'agateka kazi na muntu haba muri Afrika haba ku isi yose kugira ngo iyindi migwi ijejwe agateka kazi na muntu ize kwigira mu Burundi cyangwa abajwe tugenda kuyereka akarorero
Ashaka niko yagize yarongoye ishyirahamwe ry'igiteka rihanye agateka kazi na muntu rikorera mu mahanga avuga ko afite umwizero ku izi mukuru wa CNDH yijeje abantu bazobishitsa yabisigurira ijwi rya Amerika kuri telefone yisunze uturorera atanga hano
ushyira muri iteka bwa mbere nagomba kuvuga yuko ko nezerewe kubona yuko bamwongeye ikiringo turaze imyaka ine yarake karakora sinubwango yahinduye byinshi mugabo uri kuraraba nukuri byarahindutse kuko n'imiburi y'uru turashobora gusoma raporo bakayishyira ku isi ifite abantu bakayibona cyangwa tukaronka n'izo kopi aha ndiko mvuga ngereranya uwo yasubiriye kugira uronke raporo wabanza kwandikikete akabona ko ari guhanuka atari kumwe iki nacyo ni uko mvuga ngo ndashima kubera bamwongeye ni uko muri iyo minsi iheze yaragize intambwe ararondera abatwara amashyirahamwe ndazi abatwara amashyirahamwe ashika atanu akorera mu mahanga ko twagiranye inama tukamushyikiriza ibyiyumviro ni cyiza iki nacyo turabona yuko yarasubiye kuri stati a aho twavuga yuko ni intambwe iboneka ko icyabaye hari n'ibindi byerekana ko yagerageje uko umaze kubona ukuntu bamuteye ubwoba muri ukuntu n'amashingamateka yamuteye ubwoba ku kiganiro yagize bike ashyiramo mu byo dukora naho tudahuza ibiharuro arabona ko ibyo tuvuga tutavuga gusema atarira gusema biba bihari rero mu icyango ry'iteka turafite icyo cyizere yuko ibyo yiyemeje ashobora kubishyika kuko yarabitanguye yaratubwirishije amanama twagiranye amanama ni intambwe turabyizeye ejo cyangwa hirya y'ejo tutamutabira nk'uko twamwitabiriye n'imbere atari babishyize ahabona navuga rero ko muri iteka dushima kandi twizeye yuko uwo mugambi yihaye ashobora kuzawushyika
Nimuraba yatorewe ikindi kiringo cyo kurongora mu rwego rw'igihugu ubujejwe agateka kazi na muntu avuga kandi ko bazokora ibishoboka byose kugira abarundi n'aba mu Burundi bazokwiyumvemo mu rwego rwiwe kurusha
amategeko ni yayandi nyine ni ukugerageza kwama uri kurakora kugira ngo umuntu wese yiyumvemwo umugwi kuko udakoze cyane ngo abantu babone ibikorwa by'iwawe ntibashobora kukwiyumvamo
abari batanze amadosiye bose hamwe bari mirongo ine n'abatandatu uretse amashuri n'akahise karahabwa na cyane cyane kwihweza k'umuntu w'inyangamugayo hamwe n'ubumenyi afite mu gisata cy'agateka kazi na muntu harisungwa kandi n'ubwoko co kimwe n'intara nk'uko umukuru w'umurwi wari ujejwe gusuzuma amadosiye abisigura
twagiye rero twisunga iryo tegeko duca dufata ba batutsi babiri tugwiza na gatatu duca turonka batandatu duca dufata ba bahutu nabo batatu tugwiza na gatatu duca turonka abahutu icyenda duca turateranya rero bose duca dutora cumi na batanu
mu kwa gatandatu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu mpera umurwi CNDH wasubijwe statut A ni igipimo cya mbere cyiza gihabwa imirwi ijejwe agateka kazi na muntu mu bihugu icyo gipimo wari wagitakaje mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani inama y'agateka kazi na muntu yawukomoreye iryo teka yavuze ko habaye impinduka nyinshi ziganisha ku kwigenga k'uwo murwi wari wagirijwe gukorera mu kwaha k'ubutegetsi na cyane cyane mu kudasokorora ururimi ku mabi yabaye inyuma y'imvururu n'injyane zakurikiye imyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cyateye imari cyane kugendera President Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015 nk'uko ibwirizwa nshingiro ibitekanya amazina yabemejwe n'inama nshinga mateka carungikirwa umukuru w'igihugu maze yazoce asohora ingingo ibagena mu mabanga yabo. Rero je uri kaneza ijwi rya Amerika.